kumugwa mkuru wa komine Mutaho kilometero 42 uvuye kumugwa mkuru w'isagara cya Gitega hari yahuriye abadasigana na bayitrona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine aseka ise k'intambara y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kuko yatumye aba mu makomine asibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakorera muri ivyo bigwati bitwaje imibereho yabo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera ku bijanye n'amatora y'imirije
izo bakirukanye abazungu ngo bahora batuvugira ngo tuvuye muri site ngo baduca batoye itegeko ry'uko baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisabwa niyo aramuka duhemukiye afite imiryango nawe irimo batishije izabo azoba nawe yihemukiye
kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umuryango wa Iprona yahumura ibye
nk'umwatora yego muduha muto yahubwo gutsinda cyane ahita mu izuri urabyo barahendereye kuko muduha muto y'umutekano
ku bwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona ishobora kurongora igihugu
harageze rero ko umuryango w'adasigaye na Iprona ushobora kumutegeka nibyo haranyirugengera ubu duharanira umukuru w'igihugu muratora yego maze muratora y'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi ntituganye nta nkeka Iprona iracyifurira apa nta bwoba n'igihe tugora na gato n'igihe tugora n'imuri bundi bundi n'imuri bundi tubuze umukuru w'igihugu tuzorora icyegera tubuze icyegera tuzorora umushikiranganji wa mbere Iprona ntizobura n'umwe muri aho
naho gasosi ndimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho ku bibazo Burundi bwagiye buracamo byatewe n'abo yita ba PDC PDC ni umwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagandaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri amacakubiri yugo amacakubiri yina abo nabo ni ba ba PDC bashaka yuko umugambwe wese wa Iprona bawugira iki aho cyangwa kugira abarundi bagume mu macakubiri ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana n'abapegese baje batwara umugabo wa sikari abo bapegese nabo uno munsi bari mu migambwe yose bari muri Iprona gusa bari no mu yindi migambwe abadashaka amahoro bose bari kumwe n'abapegese
ku mugambwe w'Iprona kabaye n'akajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona uyu ni umwe muri abo banyapolitike avuga ko yari ari indongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi sikomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe w'adasigana Iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe w'abasogokuruza
gasosi ndimwo mu ijambo ryiwe yavuze ko baje biyitirira Iprona mu kwigisha oya nibafata bazocengezwa imbere y'ubutungane Mutaho Fidel Antoine Nsabimana kubw'ibijya Amerika.